iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. No musi ni kuwa gatatu, musi tuganira ku magara y'abantu mu kiganiro muri isanga, kiganiro muri isanga mwumva buri musi kuva saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu Burundi n'ahandi henshi abanyagihugu batari bake na cyane cyane abakenyezi bibungenzi barahura n'ibibazo bikomakomeye bijanye n'amagara yabo kubera kutabasha gushikira abaganga iyo babakeneye bitewe n'uburyo buke baba bafise cyane kutagira ikibungururiza ku bitaro cyane ku mavuriro. Rero mu kiganiro muri sanga cyo muri aka kanya turaganira n'abaganga bihaye Imana basanga abanyagihugu mu kibano kugira babavure, batubwire uko ibyo bikorwa bigenda, akamaro kavyo nico kogwa kugira bigwire. Ikaze rero nkuko bisanzwe mudushikirize nimero zanyu kuri Facebook yacu, ni Facebook ni radio yacu VOA, aho mushaka gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ako karirimbo katwibutsa ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu ni ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Abanyagihugu na cyane cyane abakenyezi bibungenzi batari bake barahura n'ibibazo bikomakomeye bijanye n'amagara yabo kubera kutabasha gushikira abaganga iyo babakenewe bitewe n'uburyo buke canke kutagira ikibungururiza iyo amagara bakitse. Ivyo bikaba ari kimwe mu vyatumye havuka umugwi w'abaganga b'abarundi babagira neza bashinze ishirahamwe bise Jars of Love Community mu ntumbero yo kugarukira abanyagihugu nkabo. Abaganga rero bakaba badahengeshanya kuguma barondera uburyo n'ubumenyi kugira ngo ibikorwa byabo byo gufasha abatishoboye mu Burundi bitsimbatare ubuserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko hari ngaha muri Amerika mu nama zabereye muri leta ya Kentucky zirabira hamwe n'abandi baganga babagira neza uko boteza imbere ibikorwa bene ivyo. Ubu rero nawe tukaba turi kumwe akaba ari muganga Gifwandi Chris Lee, umutumire mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Muganga Gifwandi, amahoro neza, kaze mu kiganiro muri sanga.
Amahoro cyane, murakoze kunyakira muri iki kiganiro cyiza.
Urakoze namwe gufata akanya ko kuganira natwe. Muganga, muri hano muri Amerika, muri ibyo bikorwa byo kurabira hamwe ingene ico gikorwa cyo kuja mu banyagihugu cogenda neza, cotera imbere, kumbure ubumenyi abunga muri Amerika bafise bo bafasha kugira ngo kumbure munonosore ibyo bikorwa canke gufashanya gusangira ivyumviro. Ariko tubanze dusubire inyuma gato ku catumye muhaguruka nk'abaganga. Twumvise ko muri abaganga bizera Imana muvuga muti reka tuje hamwe, tuje mu banyagihugu, hari ibibera mu kibano dushobora gukemura. Icyo mwabonye cyabatumye cyane cyane kugira ngo mufate iyo ngingo cyari ikihe, ibibazo mwabonye byari bihe?
Icya mbere ndabashimiye kuri icyo kibazo mutubajije. Turabaganga bizera Imana nk'uko mubivuze, twahagurukijwe n'umutima wo kugirira neza bene wacu bari mu bibazo bijanye cyane cyane no kugira amagara make. Turi benshi twarugwaruka tugitangura kwiyumvira n'umugambi tuko tusana n'abaheza amashuri yacu y'ivyuganga cyo twita ishuri rya medicine hama niho twagiye kubona yuko abaza gufasha bose baba ari abantu bavuye handi ariko ata migambi hari ivanye yo iteguwe igatunganywa neza n'abarundi kugira bashobofasha abarundi bene wabo uwo mugambi rero tuwutanguye icari ku mutima wacu kwari umutima w'urukundo wo gufasha no kugirira neza abandi niho twiyumvira kugira ishyirahamwe tugihujije amashuri yacu hama turatangura ibikorwa ahatandukanye mu gihugu cy'u Burundi.
Murakoze cyane. Hama ibibazo nk'ibyo mwabonye bito bito abantu bo kwita ko ari bito cyane amagara atuma abantu basinzikara kandi byaba ari ibintu bishobora gukemuka ku kintu coroshe umuganga yobakorera zimwe mu ngwara canke bimwe mu bibazo mwasanze byoroshe cyane gukemura iyo musanze abagwayi mu kibano byo bari nk'ibihe ingwara zo bari nk'izi.
Ego murakoze cyane. Tugitangura ibikorwa byacu twasanze atari iyo umugwayi uwitwa umugwayi cyangwa umuntu wese arinza gusanga ku bitaro nuko ahanini abamaze kuremba cyangwa gusinzikara. Ubwo rero leta yatanguje umugambi mwiza wo kuvura abavyeyi bibungenze ukabaha gushika bibarutse ku buntu hamasebwe ariko tumaze kubona uwo mugambi tubona ko natwe ari cyo dushobora gusahiriza mu gushikirikwa nk'ico mu gutanguza umugambi wo gukora ivyerekeye gusuzuma imbani bita ecography ku bantu bakishoboye badashobora kuronka uburyo bwo gukoresha ico gipimo kuko kanatsinda ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu rirasaba uwibungenze wese yuko yokoresha cabura ibipimo bitatu by'ico twita ecography cyo gusuzuma imbani cabaye igikorwa ca mbere twahereye ko ica kabiri na cumi hari indwara zibiri twahagurukiye ko twabonye yuko kenshi biva mu kutamenya ingene umuntu yitwara ingene abaho ingene afungura ingene ico mu gifaransa bita modo vi cyangwa higiene alimentaire gutangura gukira amasekeza ku byerekeye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso bita hypertension n'indwara y'igisukari bita diyabete nizo ndwara twahagaze ko cyane mu kubwira dushobore gutanga impanuro zo gukinga izo ndwara bivanye n'uko umuyobozi n'urukundo abayeho mu kubwira turagira ibipimo byerekeye no gufata ivumbuka ry'umurindi w'amaraso cyangwa gusuzuma igisukari mu bihe bimwe n'ibindi kubwo abo twari ko turakurikirana bari mu mihingo itandukanye y'igihugu izo zabaye nk'icyo ni ukuvuga ibikorwa twahagaze ko mu gutangura tumaze kubandanya rero tumaze kuba nk'abatanga kumenya ibikorwa tubikora twaza dutandukira umuce w'indwara imwe mu makanseri akunda gufata abakenyezi iyo twita kanseri y'ibere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twatanguye isekeza aho ku isi yose abantu baba bari mu isekeza ryo guhimiriza gutanga impanuro cyangwa kurondera uburyo bwo gufasha abantu bahitanwa n'iyo ndwara twamenye neza ko mu Burundi ushobora kugira icyo tumaze mu gushobora kubwira abantu neza nyine bisuzuma hakiri kare cyane cyane abakenyezi cyangwa abakobwa bageze mu bigero kugira bamenye umwe wese kuko ibimenyetso bishobora guterwa gutuma umenya iyo ndwara kuri ko iraza n'urugesho kwigeze ubunini byo twagiye turakora gushika aho tugeze uno munsi ibyo tugeze.
Murakoze cyane. Birumvikana ko gushika mu kibano abaganga baramenya byinshi cyane bishobora gukiza ubuzima bw'abantu. Ego kino kiganiro kirahijamba abanyamanyi biragishwa rya Amerika. Reka tuje ku mirongo ya telefone batanguye guhamagara muganga bakubaza ibibazo cyangwa bashikiriza ibyiyumviro muri ibi bikorwa. Turafise uwitwa Ahmad Kwizera wa Mahoro Neza uraho.
Amahoro Liane Tandishaka. Amahoro.
Amahoro cyane, urakomeye.
Ndakomeye mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga. Nshuhuriza uwo mutumirwa
muganga Chris Lee Gifandi arakumva
birakwiye ko bihugu rimwe na rimwe bibanda ku buzima bw'ababyeyi, kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye. Umubyeyi niwe atubyara, niwe dukomoka. Birakwiye ko leta z'ibihugu zagakwiye korohereza nk'ababyeyi bajya kubyarira ku bitaro, ibitaro bimwe na bimwe bikasa bakabiha ambulance yo korohereza ababyeyi mu rugendo rwabo. Kuko iyo ubwo bufasha budahari, usanga wenda ko umubyeyi yagera nko kwa muganga yarushye, ugasanga ahuye n'ibibazo, usanga wenda habaye n'impfu za hato na hato zikomoka wenda mu kuba atitaho uko bikwiriye. Wenda urebye nko mu Rwanda ho bisa nk'aho byahagurukiwe, ubuzima bw'abantu bwarahagurukiwe, cyane cyane ababyeyi. Kuko usanga ku bitaro bimwe na bimwe bigiye bifite amambulansi cyangwa se imbangukiragutabara, bisa nk'aho byoroshye rero mu mibereho y'abaturage bo mu Rwanda. Byaroshye aho ngaho rero mu Burundi sinibaza nimba wenda byaba bifite ibitaro bikomeye, byaba bifite amambulansi. Kuko ariko birakwiye ko bimwe mu bihugu byita nyine ku buzima bw'abantu, cyane cyane ababyeyi, kuko nibo batubyara. Nicyo gitekerezo nari mfite. Murakoze. Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rwindi, umurenge wa Buyoga. Ijwi rya Amerika dukunda kuryumva.
Murakoze cyane, turabashimiye Kwizera.
Ego
muganga, ku byumviro bya Kwizera mubivuga ko iki cyane cyane ko mufasha abakenyezi cyane, avuga ko bakwiye kwitabwaho cyane.
Nibyo mu byatumye duhaguruka tugatanguza kino gikorwa cyabaye, kubona yuko by'ukuri ababyeyi biwungenze n'umugwi w'abantu bakwiye kwitabwaho cyane. Mbere hakabaho n'imigambi itandukanye igira icikoze ubwabo. Icyerekeye ingene dutabariza i Burundi, hariho uburyo bw'amareferanse, uburyo bwo kungene umuntu wese agenda arabwiririkanya. Anacyo gituma twe twatanguye umugambi wo twita abakorerabushake cyangwa wo wita ba community health workers. Abo nibo duheza tugaha inyigisho, tukababwira uko bakwiye gukora, uko bakwiye gutabaza, uko bakwiye gutangura gutanga ayo mahugurwa tuba twabahaye igihe tubasize mu kibanza, kuko aribo babana n'abo bashobora kubikenera. Icyo mugambi w'amambulance nawo uriho, uracari uri kuratera imbere aho ugeze, ariko turabona yuko ari ikintu cyahagurukiye by'ukuri. Turizera neza ko dushize hamwe twebwe n'abandi bose ushobora kubakora ibikorwa nk'ibyo dukora kigero cyane na leta yacu, tushobora kugira aha iyindi ntambwe tubitejeko. Abarundi baravuga ko atavuka rimwe ngo yuzure inkovi. Turizera neza yuko mu myaka iri imbere niyo twabandaniriza kuri umurindi turiko, bizotera bigafata intumbero nziza. Murakoze.
Kwizera aravuze ku kijyanye no gufasha abakenyezi. Ego ariko hari hano amashyirahamwe mwamwe mwaba mukorana nayo abafasha mu bikorwa muba murimwo nk'abo bagira neza muvuze. Hariho amashyirahamwe mwamwe duhora tuganira nayo nka les sages femmes, babaje nabo nyine mu kibano kuja gufasha abakenyezi baba ariko bafise ibibazo bibungenze cyangwa bagira bibaruke. Murakorana nabo cyangwa ayandi mashyirahamwe kugira ngo mwunguranye ubumenyi mushike mu kibano muri kumwe mufashe abanyagihugu?
Ego bivanye n'igikorwa kiba kirakorwa, umuntu wese araraba imbere yo gutanga igikorwa. Icyo navuga ubumenyi abafise muri icyo gikorwa, hama agahamagara abandi. Hari imigwi rero itandukanye myinshi ikora bino bikorwa dukora, ariko iyo dusanze bivanye n'uwo dukeneye turamuhamagara kandi turafashanya. Uri abari mu mugwi w'abaganga, ishami ry'abaganga b'abakenyezi, urabari mu migwi yabo wita abasaje famiye nyene, uraba mu mugwi wabo bashobora kuba baracitse ku icumu baguhaye amakanse. Turakorana cyane kandi n'amaradiyo ashobora gushikana inkuru kure n'amateleviziyo n'ubuhingagurukana bumenyi. Vyose turageragezaho ikintu ubutumwa twose batanga bushobora kugera kure hashoboka.
Ego mwavuze ko mufasha nk'ibijyanye no gupima za ekografi, diabete n'ibindi. none nk'abantu bari mu kibano mugenda mufise ibyuma bimeze gute murapima maraso murapima murinde w'umutima muba mubikora gute neza na neza muba mufise ibikoresho mukene canke murakora ibisanzwe hama ibindi mukabigizana ku biro canke ku bitaro
ego sinabwo ngo ibikoresho tubabikwije ariko ibyo dufise biraduha birashobora duha gushaka gukora ibikorwa by'ibanze ni ukuvuga tuba dufise turategura ibikorwa dukunze kwita amakamp medical aho tugenda tukamara iminsi hagati y'iminsi ine n'iminsi indwi mu kibano turi kumwe n'abantu kuba tuba twamaze kugira amatohoza tukamenya ibibazo bijyanye n'amagara y'abantu biri muri ako gace hama tugatwara ibikoresho by'ibanze ni uko turatwara bifite amapare ekografi reportatif tugatwara amatensiometre amagikometre n'ipimo yo gupima ndetse ko turavuga hama kubo dusanze bakeneye kubananya bakurikiranwa twaratanguje ivuriro ritoya rishobora gutuma co tubaha akse cyangwa tubaha uburenganzira bwo kuza baraga dusanga ku ivuriro kugira bakomeze basuzumisha ipimo biba bindi biba bikenewe hama bashobora kubonana na muganga bishobotse turafise na nuko duhora dukora mu kubaronderera imiti nkusanga bafata imiti izinze cyane tukandikira amashyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi usanga adandaza imiti tukayasaba ubufasha hama tugashobora kuza turabashyira ku ntonde hama tukaza tugashobora kubaha iyo miti biboroheye kuko ari nk'indwara isaba yuko umuntu afata imiti ubuzima bwe bwose aho bishika iyo ayigura amafaranga yiwe kubera uburyo usanga atari utabimwemerera ugasanga rimwe na rimwe arahagaritse iyo miti cyangwa ikindi gihe nacyo ugasanga arakeneye nk'aronka impanuro cyangwa hesitation kuri icyo kibazo cy'iyo ndwara afise bigatumira rero ko twamaze tubatumira kuri iryo vuriro ko tubafise n'ahantu twateguye hameze nk'ikigo aho bashobora gushika bakabaza ikibazo cyose bifuza kandi tuba turabategurira n'amahugurwa aba rimwe cyangwa kabiri mu ndwi kugira bashobore kuronka ubumenyi byerekeye ingene bugendana n'indwara zimwe bita indwara zidakira
ego wavuze amahugurwa turaza kuyagaruka ko mu kanya kumbure bimwe mu byo mubona abanyagihugu bakwiye kwigishwa cyangwa kwibutswa kubwirwa cyane ku bijyanye n'amagara yabo kandi iyo mugiye mukabashyikira mu kibano kumbure benshi barabyumva kuko ntibaba barinze kuja kurondera ubwo bumenyi ariko kandi muravura n'abagabo nabo nyene ibibazo bakunze guhura navyo bataza kwivuza kwa muganga nibihe mubahamagarira kwivuza iki cyane cyane iyo mugiye mu kibano mugasanga ntibabyitayeho cyane muri make
ego n'abashinga ntaya baratwitura cyane cyane turakunze kubahanura byerekeye n'imibereho yabo ya minsi yose ni ukuvuga uko bafungura ingene ba kenshi usanga benshi bakunda guterama bateramiye ku gacupa ko abantu ukuntu bakwiye kugira consommation irresponsable tukaganira nabo cyane ko usanga bashobora kubafata itabi cyangwa ibiyayura mutwe tukabereka ingaruka zigira ku mavi zose bigira ku magara yabo hama rero iyo batwituye kenshi barakunda kuza bafite ibibazo cyane byo gusinzikara kuko aho abakenyezi n'abana bobo rimwe na rimwe bo baritabarira ariko abagabo b'abarundi barakunze kwihagarara ko ugasanga birafashe akanya kugira ngo barinde baza kwegera umuganga indwara rero nyamukuru dukwiye duha dusanga bafise nabo nyine ni nk'ibyo turasanga bafise izo ndwara zerekeye igomba kajya umurinde w'amaraso turasanga bafise izo ndwara z'isukari turasanga hariho bamwe kubera tabi cyangwa ibindi bafata ugasanga barafite ibibazo byo guhema nabyo nyine turakunze kubisanga ku bantu b'abashinga nayo n'indwara y'igitigu nayo nyine irakunze kugaragara mu washinga nayo dukunze kwakira hamwe n'abasore usanga twakira hama rero n'ibindi bibazo bijyanye no gufungura nabi bijyanye no kudakora imyimenyerezo mu buzima bwabo bwa minsi yose n'ibindi bibazo usanga bivanye n'akazi bakora abinyine turakunze kubibona ku bagabo cyane nama tukagereza kubaha impanuro abo bishoboka tukabaha imiti n'abandi tukabona tubakurikirana dukoranye n'abo bandi bashobora kuba bafise ubumenyi muri hejuru gato kubyerekeye indwara zabo.
Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone twakira undi munywanyi twagira Yezu Marcel uraho neza kazi mu kiganiro.
Muraho murakomeye murakoze kutwakira kuri radio yacu ijwi rya Amerika ndetse n'umutumirwa ndamusuhuje ngiye kumubaza ibibazo bibiri gusa. Kibazo cya mbere, iyo bavuze ahantu hataragira ibikorwa remezo cyangwa se abantu batishoboye baba bashatse kuvuga iki, kuko hari igihe umuntu aba atishoboye ariko atari uburyo bw'amikoro ahubwo agace aherereyemo hari ibikorwa remezo bitarahagera bimufasha kugera kwa muganga byihuse, ibyo bigatuma agace aherereyemo kabarwa nk'ahari agace k'abatishoboye nyamara ahubwo ari ikibazo cy'ibikorwa remezo bihari. Hari ukutishobora kubera ko nta mikoro ku buryo bufatika amafaranga cyangwa se amahera kubera ko ayo ngayo ari ntayo, hakaba no kutishobora kubera ibitekerezo bikeya biri mu mitwe ugasanga ahantu hari ari ibikorwa remezo birahari ari nawe mafaranga arayafite ariko bya bindi byacu imico kama ya tuvuka mu bitewe n'ibihugu byacu byacu kuko tubayeho ngo ya ngo buriya biraza kumera neza biraza kugenda neza aho kujya kwa muganga ariko njye guhamura imiti ya kirundi ya kinyarwanda ibyo nabyo ugasanga uwo muntu abarirwa mu batishoboye. Iyo mutoranya abo mujya gufasha mushingira kuki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo cya kabiri, umuryango wanyu n'uwabagira neza ingengo y'imari mukoresha iyo muri mu bikorwa iva hehe? Ese mwaba mufite support ituruka hanze y'igihugu y'abandi babatera inkunga cyangwa se yaba ari umuryango wenda w'abaganga batagira umupaka wenda rikaba ari ishami ry'Uburundi kuko tujya twumva Medecins Sans Frontieres wenda akaba ariwe mukorana nabo cyangwa hari ubundi buryo mubonamo ubundi bushobozi bwo kugira ngo mufashe abo banyagihugu muri gufasha uyu munsi? Nibyo bibazo bibiri nari mfite. Murakoze,
turagushimiye cyane. Twagira Yezu Marcel aho mu Rwanda. Muganga Gifandi, urumva ko kenshi kumbure hari n'abandi baba bipfuza gukora ibikorwa muri kumurakora cya kabiri ciwe Marcel abaje ati imfashanyo muzikura he, ariko duhere ku cambere ati abo mwita kuri bantu aho nikora canke batishoboye baba bameze gute bari bari bande?
Ego uko dusonge dukora ibikorwa mu gihugu cacu hariho uko bagenda barasansoma abantu bivanye n'ukungene babana, bivanye n'ibyo bashoboye, bivanye n'aho bigejeje, bivanye n'ibikorwa bakora bibinjiriza amafaranga cyangwa bivanye n'umutungo wabo ngene ungana. Ibyo bikorwa rero bikorerwa ku nzego z'ibanze niho baheza bakavuga bati imiryango kanaka irafise ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Ubwo rero dukoreye ku maraporo ava muri abo bajejwe intwaro hasi niho duheza tugakora intonde canke novuga tukagira imigwi yabo dukwiye gufasha se kuko cyacu dukwiye gushikira. Nizo rero niko sana tubikora mu bihugu wacu. Hama ikindi nacu bivanye n'amaraporo dukora mu bushikiranganji tugenda tukamenya ibibazo by'amagara bivanye n'ako gace tuba duherereyemo tugomba gukoreramo, tukamenya ibibazo by'amagara y'abantu bihari. Hama rero niho tumaze kwegeranya ibyo byose nuca tumenya abo twita abantu aho nikora abaribo n'abo dukwiye gukorera. Icyo cyari ikibazo cya mbere bari babajije. Ikibazo cya kabiri naco ubufasha bwacu buva mu byo twita amakotizasiyo cyangwa ibyo abantu bari mu ishyirahamwe turi kumwe bagenda baratanga buri kwezi cyangwa abantu bashimiye ibikorwa byacu bakadushyigikira. Gushaka aho tugeze ubu nta buryo buva hanze kuko turakoresha uretse ko igihe bwoboneka twushobora kubwakira. Hama aho biba bigeze rero twese dufasha tudufata tugakoresha ubwo buryo buke tuba dufise n'ubumenyi n'ukwitanga kuko abantu bose turi mu ishyirahamwe n'abantu b'abakorerabushake usanga bakora bitanga. Ego
nicyo. Bakoze cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi wa gatatu yerekeye amagara y'abantu turiko turiheza ibikorwa by'abaganga bagiye hamwe mu Burundi kumbure n'abandi baganga handi bahora baja hamwe kugira ngo basange abanyagihugu mu kibano mu kubavura bitewe n'uko abanyagihugu kumbure babafise uburyo buke bwo kwivuza canke gushika ku mavuriro runaka canke muri rusange ubumenyi buke bw'ivyo bashobora gukora kugira ngo amagara yabo agende neza. Umutumire wacu rero mu kiganiro cy'uyu munsi ni Gifwandi Chris Lee, umuganga yagiye imbere y'abandi yaserukira ishyirahamwe Jars of Love Community mu Burundi, akaba yaserukira imbere y'amategeko aho bagiye hamwe nk'abaganga batari bake kugira ngo batangure ibyo bikorwa byo kuja mu kibano gufasha abanyagihugu. Reka tumire mate turagaruka ikiganiro ni muri isanga.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Katari. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino wacu yindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Katari. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Thank you. Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolence ya Rola.
Raira
Radio Ijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'umunsi wa gatatu ni kubyerekeye amagara y'abantu tuko turaganira hanini ku baganga bihaye imana bariko baraja mu banyagihugu kugira ngo babafashe mu bijyanye n'amagara yabo kubavura kubaha impanuro n'ibindi byinshi rero mu Burundi hariho umugwi Jars of Love Community uri muri ibyo bikogwa nyene umuyobozi wa wiyo shirahamwe iryo shirahamwe ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni muganga Gifwandi Chris Lee akaba ari karatwiyagira kubijanye n'ivyo bikorwa baba barimwo mu banyagihugu intambanyi zimwe zimwe kumbure bahura nazo akamaro k'igikorwa nk'ico Chris kaze muri Amerika uri ngaha muri ivyo bikorwa nkuko watubwiye mu ntango z'ikiganiro reka tubanze tuganire kubijanye nayo masekeza mugira mukaja mu banyagihugu kuja kubavura canke kubafasha muyagira kangahe muyagira hehe neza na neza cyane cyane mu Burundi aho mukorera
ego turafise ubwoko bubiri bw'amasekeza dukora ubwoko bwa mbere no kuvuga yuko dukoranye hamwe n'abaremesha kiyago abo twita abadufasha cyane cyane muri iyo migwi cyangwa muri ico gihande c'igihugu bakadufasha kugera kuri kore w'abana mu kibano nabo dufasha turakora amasekeza bivanye nuko hari gisabo hari gisabo c'ikibazo kimwe ariyo nkamwe ushobora gutanga usanga hateye ikibazo kubyerekeye gufungura nabi kandi hateye ikibazo kubyerekeye ingwara zimwe cyangwa izindi ahandi bakeneye inyigisho bivanye no kwikingira ikibazo cy'umugera wa sida canke ibindi aho nigihabaye igisabo ibyo dukunda kubikora rero mu gihe cy'ukwezi kwa kabiri canke mu kwezi kwa gatatu aho bitangurira umwaka hariho ikindi kwa kiniya ariko twita comedy can aho hoho ariko tubitegura tukaja ahantu mu gihugu baba badashobora kuronka umuganga mu ntara imwe canke iyindi ishami ryacu rimaze imyaka itanu ryemewe imbere y'amategeko buri mwaka rero turakoresha kuwa kinini aho usanga dufite abagwayi barenga igihumbi wo kuvura mu mice itandukanye hari abo bashobora guhura na muganga bakaganira ku bibazo bafise hari abashobora kurikiranira imbanyi zabo babibungenze hari abafite kaduca amenyo cyane cyane turabikoreramo hari abafite ibiguma bininiya bidakira kandi bivanye n'ibibazo bafise barakenera n'ibipimo tubagirira turabe impamvu cyo kuma kidakira nafenye turabikorera hari gusuzuma ibyo navuze umurindo w'ivumbuka ryo murindo amara samane n'igisukari ibyo bivyo bivuga byose biba ahantu hamwe aho tuba twagiye tuba tuzi ko abantu bagaragaje kudashobora gushika ko kwivurira kubera uburyo buke cyane nako kubera kutamenya ibyo rero turabikora rimwe mu mwaka cyane cyane hagati y'ukwezi kw'indwi no k'umunani nabo dukunda kubikora kuri abari igihe mu gihugu cy'u Burundi tambura ibihari hari n'igihe bikenewe naho dukora mwene ayo masekeza mu mpera z'umwaka nko mu kwezi kwa cumi na rimwe mbere y'uko nza muri kino gihugu twari dufise isekeza ryatanguye itariki ya mbere gushika itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe aho naho twagiye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura mu byo no kwita ahegereye igisagara ariko naho nyine hari abantu bamwe bamwe bamaze kugaragaza ko babayeho batishoboye twabamaze iminsi ishika kuri itanu tuko turabitaho
urumva ko mu kwezi kwa kabiri kwimirije muzogira isekeza abantu bitabire ibyo bikorwa bizobera hehe hama muzoca amafaranga canke bose bavugwa kwa gusa
ntama ishama ryacu ntamafaranga rica ego tura igihe twateguye mwene ibyo bikorwa tuba twarondereye ubufasha ya mpande zitandukanye tukaba dushikiye muri ukwezi kwa kabiri tubikorera ahantu bita ku Buterere ku bahazi n'ahantu hari abakenyezi baba kwiyarara ibikorwa byacu rero bizaba bihagaze ngaho nibo tuzoshobora gukorera ko ibyo bikorwa ubu turi mu gihe cyo gusansuma no kwandika intonde zitandukanye z'abo bantu bivanye n'ubufasha bakeneye kuko abantu aho baba bari hose ntibakeneye ubufasha busa kandi ibibazo ntibabisange nicyo gituma rero tugira igihe cyo kugira kwegeranya kugira icegeranyo tugira tumenye ibibazo bihari hama tumenye umuntu yabafasha kugira muri rusange umuntu yitegure neza igikorwa
Abanyabuterere rero mu gisagara cha Bujumbura bitegurire mu kwezi kwa kabiri ko abaganga babagira neza ba Jars of Love Community bazoba babagendeye baze kubavura ahanini bitege ko muzoba mujanye ibikoresho meze gute canke muzoba bavura iki ahanini muri abimenya canke muracha bitegura
cyane cyane tu ico kose korana n'ishira hamwe risanzwe rikoranga ku buterere ibikorwa rimaze mu gihe cyatwituwe mu buryo bw'uko ridikosanga dukoresha ibikorwa gitwa AWOL majambo yose ni Action for Human Rights ni ryo rero tuzokorana ibyo bikorwa urumva ahanini tuzohagarara kuri aho bakinyinzi n'imiryango yawe ego
bakoze cyane muganga Gifwandi Chrisley ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uramaze iminsi hano mbega Amerika uyibona gute muri make mbere yuko tuganira ku bikorwa wajemo
Amerika ni igihugu ciza ni igihugu kinini ni igihugu gitanga ubumenyi kuko ikintu cyose ubona muri kino gihugu kirakwigisha hama bishobotse kikaguha guhindura ivyiyumviro nico gikomeye maze kora muri kino gihugu hama kindi nacu abantu baho batwakiriye neza misi tumaranye tuganira neza ahora baduha inyigisho urabo duhora mu bitandukanye bose tumeraniye neza n'amahoro cyane
amujije cyane muganga Gifwandi reka kumburura tubwira byinshi mu nama zimwe zimwe wagiye urajamwo ibyo mu byumviro mwasangiye ibyo mushaka kwa mwarahakuye ariko ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwe cy' Amerika barabandanya bahamagara barafise ibibazo cyane kumbure baterere ibyumviro ku bikorwa by'abaganga baja mu kibano gufasha abanyagihugu turafise ku murongo wa telefone David kazi neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabashimiye nange David twenye imana ndi mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mbere n'isanganya maze mwarakoze mbere n'abandi I'm going to go to the hospital. Kanibande ku bihugu biri mu stage za Sahara Rwanda Burundi n'ibindi ntabwo njya mbona imiryango y'ibyo bihugu yita ku abo bantu nibaza ngo ese nibura nko ku bihugu by'ubwabyo mu bihugu byo ubwabyo hari umwihariko bagira nko mu Rwanda n'ejobundi hari kimwe bari gusa cy'umubyeyi n'umwana twara gitangije birimo n'ubu ngubu nibaza ngo se nk'ibihugu bindi hari indi myihariko bagira kugira ngo bagabanye icyuho kiri ku mubyeyi kiri ku babyeyi bapfa babyara ese nko mu Burundi naho nsoma cyegeranye ejo bundi mbona mu Burundi haracyari icyuho kinini cyane nibaza se nuko nta ngamba bajya bafata zihamye kubera ko ni ikibazo cyane ni ikibazo kuko nk'iyo umubare ukomeza kwiyongera hari byinshi tuba turi guhomba nagira ngo senda niba hari nk'imiryango yihariye igenda ishyirwaho mu gufasha cyangwa gukurikirana umubyeyi ubuzima bw'umubyeyi n'umwana we kugira ngo dusigasire umuryango w'ejo mutumirwa yatubwira nta kibazo
ego Daniel urakoze cyane muganga avuze ati mbega amashyirahamwe arakwiye ibikorwa birakwiye byo gufasha abakenyezi bitaba imana bari kubarira ariko wowe ubibona gute
novuga yuko kuri ico yaravuze mu gihugu cacu Burundi ibikorwa biriho byiza ndavye nk'umugambi wa leta wo kuvura abana batarenza imyaka itanu hamwe n'abavyeyi bibungenze ku buntu nawe mu migambi myiza yagaragaje igashoboza no kubona abantu benshi bagiye bafa bishwe bahitanwe n'imbanki canke bagize ikibazo kuvyerekira amagara yawo muri uwo muce w'abantu ugabanuka twagiye tubona abantu bagenda baritabira uwo mugambi ariko twebwe natwe ico dukora nuko turi rimwe mu mashirahamwe hari n'abandi benshi bakora ibikorwa byinshi kandi byinshi twaje gusahiriza aho tubona yuko hariho ikiba kitariko kirashikira bose tukaca tugerageza gufasha twebwe rero nkabamwe muno kwita abapartenaire ba muri ivyo bikogwa usanga kenshi tugenda turashigikira ubundi leta irashiraho umushinge hama natwe tukagerageza gushigikira ibikogwa biba biriko birakogwa kugira twese hamwe tugerageze gufasha aho uko atamuvyeyi n'umwe abura umwana wiwe canke ngo ahitanywe n'imbanki ibikogwa rero biriho vyinshi cane hari n'amashirahamwe menshi ahari amaze igihe n'ayandi ariko aravuka mbere afise n'umurindi munini w'ibikogwa bizogenda biragaragara ubuke buke twenya turabibona ico novuga kindi nuko ubu hariho ubukanguka ukanguka mu mice itandukanye y'abafata ingingo mu kugira boroheze nayo mashirahamwe ariko araza kubera iko wacaka hahe kiragaragara aho umuntu wese iyo tugiye gusaba impusha ku bikorwa tugomba gukora turoroherezwa iyo ari mu byerekeye ibikoresho mu byerekeye ibindi byose turoroherezwa no kuvuga ko na leta yacu iradufasha neza cyane kugira ngo imigambi itandukanye igende iraja mu ngiro no kuvuga rero yuko no sinovuga ngo twarahejeje ariko impingira cyariho ariko turi ku kivi
ego reka twakira undi munywa ni bishuje America ku murongo wa telefone ni Fabien mvuye kure Fabien mvuye kure uraho neza
mahoro ndaramusize n'abari ko nakwikana ikijya America
urakoze
ego ndamukirizana n'umutumiwa
arakumva muganga gifwanda arakumva
ego amajyo kabyo mfise no kibazo tubira kanyo ndi mininganize tarazo kambe magana made timbega ubwo bufasha bwanyu buba buri mu gihugu hagati tarehe buba buri mu gisagara cya Bujumbura kuko kalo hamba pulo usanga ari no hagati mu gihugu kalo tebi mu ntara ya Karusi mu kimene gitaramo yeko abasanga ayo mapuriro yo mu kibitse tanga mu gisagara ari yo bafise ingufu zinini yamo kwita hamagara y'abantu gusumba ya leta ka raporo kirato gitaki abanaye yato gifakiye abana yo sanga ayo mapuriro nubwo bari ko batanga barahace abantu neza usanga batakora na cyane batafati hasi ya fare safi ya tono ze akora ke yarwa kubona usanga naho ari nko usanga biko ana ko wifarisira ku franc kabazo na kono cyangwa ngani amagara ya bake arashora ku tahara kandi se gusindikara we anyina ruguru yego hagati bashobora kuba mubyeyi ashobora kuba mubyeyi ari mu gihe cyo kwibaruka ugasanga uburyo ho gerageje ku bitaro ntibushoboka barageze ambulance nk'amaambulance n'andi make ya cyane yaho wosukera na ambulance ngo umudamu arakeneye gufasha byihutirwa ibyo ntibishoboka tukanga ariko barikora kuri cyangwa zaruse haba nihandanwa cyangwa zazandire naho ukumva kugira bagere ku bitaro barabana nasanga ndetse nahaye ntibikunda mbega niko nabaza ati none bakorera mu gisagara cya Bujumbura atanke bakorera no mu ntara zitandukanye no hagati mu gihugu
none Fabien ambaje kukubaza ngaho ikarusi kumbure aba baganga babagira neza boza hiyo bimwe mu byo mwifuza ko bofasha abanyagihugu ngaho mu kibano indwara canke ibibazo bafite nk'ibihe muri make
muri make aba baganga bahenze bagiye ino mu gihugu hagati ebuka twakwifuza abo dufasha no kwigisha ababyeyi bose kabe na mbere kumenya akamaro ko kwibarukira kwa muganga ibyo kwibarukira mu kinwa bikahava kukwera n'umudamu amaze kuba yibarukiye muhira agize ingorane usanga bikorana kumukurikirana kuko nta bitaro biba bimuzi biba bihari ege ko twasanga metro basaba nuko bajya bino hagati mu gihugu bo bigisha akamaro ko kwibarukira kwa muganga kambere na mbere
urakoze cyane Fabien urakoze cyane
ego murakoze nawe ku kijyanye n'Amerika
ok ku byo Fabien ashikirije ni inkora mutima cyane kimwe harabajije ngo ishyirahamwe ryacu yakorera ikore Bujumbura gusa cyangwa yakorera umuntu mu ntara zo hagati turakora dukora mu gihugu cyose ko turasa uburenganzira bwo gukora mu gihugu cyose ariko ibikorwa byacu ntibishobora gushika mu gihugu cyose mu mwanya umwe ngerageje gutanga nk'ubururo nk'ibyo dukora byerekeye ama comedy kala twagiye turakorera mu ntara zitandukanye zo mu gihugu turamaze gukorera muri Mabanda muri Makamba turamaze gukorera muri Gitanga muri Rutana turamaze gukorera muri Mitakataka muri Bubanza turamaze gukorera muri Muyinga bita Igasogwe ibyo bikorwa byose kugiye turakora tugenda turagerageza uko uburyo butwemereye umwanya n'ubushobozi kuda turajana no mu gihugu hagati nibyo dusanzwe dukora rero bindi n'ubuga bya misi yose ntibiraba abo mu gihugu abo abi Bujumbura gusa birara no mu gihugu hagati bashoboye kudushikira aho dusanzwe dukora ibikorwa bya cya misi yose nko kwivurira ritoyi twashoboye gutanguza naho nyine turabakira ariko ico Fabi avuze mu ntara ya Karusi ntatwari bwakoreremo ariko turashaka kwishaka ku rutonde aho twatangura kuri ibikorwa ko twumvise naho uko tukana turabaza bukebuke tukana turamenya ibikogwa biba bikenewe bivanye n'umuce w'igihugu cacu hama uravuze ikindi kintu gikomeye kucereke kwigisha abavyeyi no kuri niwo muhamagaro wacu nje kogwa kiri ku mutima wacu kwigisha abavyeyi kubyarira kwa muganga kwigisha abavyeyi nabugira leta biduhimirizamo kwigisha abavyeyi gusuzumisha imbanyi zabo hakugira dushobora gukinga ha uko umuvyeyi atakaza ubuzima cyangwa atakaza ubuzima bw'umwana yibungenze murakoze
muganga Gifwandi muravuga kandi cyane mu bikorwa byanyu no mu nzandiko zanyu cyane yuko mushimikira ku jambo ry'Imana mushimikira ku kwizera no kwemera kwanyu mbega icyo gikorwa mugikorana n'amashengero cyane aba baganga bose mwariye abaganga b'abakristo mwizera mwagiye hamwe icyo gikorwa cyo kuba murabizera gifasha gute mu bikorwa byanyu byo gufasha no kuvura abantu
ego turizera ko umuganga mukuru ari Kristo ishama ryacu ishama ari Kristo rihurikiye mu baganga bizera Imana hamwe ibyo dukora byose tubikora bivanye n'urukundo rwa Kristo bivanye n'urukundo rw'Imana rero mu mitima yacu hama n'ibyo turakora n'amashengero ngiye cyose igikorwa dukora kuba tuba tuzi ko tugiye aho duherera mu bikorwa byacu twebwe dukora ibikorwa hama tukimuka tuba tuzi ko bashobora gusigara bakurikirana ibikorwa ari amashengero ahegereye turumvise n'uyu yahamagaye twa Fabiano yavuze neza uruhara rw'ishengero mu kibano ikarusi aho uko basanzwe bafata amavuriro kukira amasengero n'ibindi uko agenda ashikikira ibikorwa bya leta natwe rero turabikora ko cane gose ugasanga nibo ba mbere tuganira iyo tuje nabo badufasha mu masansu mu gusasuma abantu begereye mu ako karere nabo badufasha kumenya imibano uko nayifashe muri ako karere kwicyo dukora twebwe dukora igikorwa kiri novuga cegeranya hamwe kuvura umubiri gufasha umushaha n'umutima ego
ego rero tuje tugaruke dusozera ikiganiro ungene inyigisho kumbure canke ubundi bumenyi bungutse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke ivyo mwaba mwaraganiriye mu nama mwagiyemo muri Leta ya Kentucky
ego novuga yuko hari byinshi simba ndonka ngene ndabikabanganya ariko naza kuvuga imico mikuru inyigisho twaronse hano muri kino gihugu ca Amerika zaduhaye kumenya kandi impamvu umuntu ashobora gukorera Imana muri kino gikorwa cacu nk'abaganga abizera cyane cyane ngira mashobora kwitangira abandi ngira umuntu ashobora gukunda abandi ngira umuntu ashobora gutanga ibyiwe byose ku bw'abandi muri zino nyigisho turabona ibyo no kwita ama témoignage aha abantu bagenda barashira intahe bavuga ukuntu bo babishitse ko ukuntu babigize hama natwe tukitangura tukamenya iyo turiko turaje cyane cyane nuko izinyisho twajemo zaduhaye kumenya iyo turiko turaja kikaduha n'igicapo kininiya cibe dushobora kuzoshika ko mu myaka iri imbere ego
hoba hari amahigo y'ukuronka abo muzokorana kumbure bashasha canke uburyo baba bafashije kumbure kuko nk'uko bivuze ni igihugu giteye imbere kandi hariho byinshi umuntu ashobora kuhungukira mu bamwashije kuronka aba partenaire abo mukorana bagiye kuzobafasha mu bikorwa byanyu
ego twaraganiriye n'abantu batandukanye twaravuganye n'abantu badukurira muri ibikogwa twaravuganye n'abantu bamaze kugera aho bashitse muri ino bikogwa hama baratwemera kudushigikira mu buryo umuca nk'ubundi hari mu kuduha ubumenyi hari mu kuza kwifatanya natwe mu bikogwa hari nabiyumviriye ko bashaka kudushigikira mu byerekeye uburyo aho bose turabarindiri n'abandi twagiye turahana ibyo novuga ama contact kugira ngo tugende tubandanye tuganira ari nabo benshi tubona tuganira rero urugendo twagize sugwanyuma rwabaye gusa ugugurura imigendere itandukanye atike kugirana n'abantu bakorera mu kino gihugu n'abava mu kino gihugu baje ahandi kugira tubandanye turaba ukuntu umuntu yoshigishirwa mu buryo umuca nk'ubundi nivyo
ego none akajambo kanyuma dusozera impanuro bufise kuri baganga bagenzi bawe canke abanyagihugu mu kibano kubijanye no kwifata neza amagara yabo kimwe mu byo bahanura haba ku rwego rw'abaganga bakora ibikorwa nk'ivyo iwanyu canke abanyagihugu bari mu kibano bakwiye ku
ica mbere no kumenya ko dukwiye gukunda abagwayi dukwiye gukunda abo dukorera dukwiye gukunda ab'Imana yadushize imbere kugira duserve ica kabiri naco ku bantu bandi dukwiye kumenya ko kugira amagara meza n'uruhara rw'umuntu wese
murakoze cyane yari docteur Hagifwandi mwari muri mu kiganiro muri isanga mwari muri kumwe kandi na Oriane Itangishaka ndashimiye Nadia Taha mu binga bw'ibyuma dufashije kubashikiriza amajwi mwumvise murakoze cyane mugira umunsi mwiza
murakoze